mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti, muri kumwe natwe mu biganiro vya nogenekerezo rya 2022 ukwezi no kwa munane muri 2017 muri tya 18 Ijwi rya Amerika ni Samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jodiane ni nahazwe.
Hatima mwese munyemereye kwiritegeko ariyo ari kugira ngo biza numurongo tomoye mu barundi. Cyo none ubu rero kuvyabana ayo ma text rika kwese tuyasabe ajeho kujya tunganyiza abo bana kuko abana ntibategeza kurengana abana sibo.
No mushinga mateka ciza Angel wo mu gihugu cy'u Burundi yemera ko bagiye kugira ibishoboka byose amategeko agenga ingo n'imiryango agahinyanyugwa kuneza ibibondo ni nyuma yaho habereye impari zitari nke ku itegeko rishasha ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi rivuga ko atamushinga ntahe abwirizwa kurenza umugore umwe bubakanye. Ivyo turabigaruka ko handi hato hagataho zime mu mpunzi z'abarundi bipfuza gutahuka mikambi y'impunzi irinduta muri Tanzania zahawe ipapuro vyo kuzuza kugira ngo zemange ko zitahutse ku bushake bwabo imiryango igera ku 108 yimaze kwiyandikisha navyo nyene turabigaruka ko handi hato. Ariko imbere y'ivyo byose nce ku masonga mbanze ndabwire muri make ko perezida w'igihugu ca Nigeria Muhammadu Buhari yaraye avugiye kuri televiziyo ya leta yiwe kuri uno wa mbere mu ijambo ryiwe rya mbere kuva atahutse mu gihugu ciwe avuye kwivuza mu gihugu c'Ubwongereza. Yashitse rero umwuka ari mubi muri ico gihugu, hariho abadashaka yuko yobandanya aramutswa ico gihugu. Buhari muri kino gihe afise imyaka 74 yaboneka ko yataye ibiro igihe yasoma itangazo ryari ryateguwe aho yemeje kongereza inguvu mu rugamba rwo kurwanya umugwi wa Boko Haram. Ntacavuze ku kiringo kirenga mezi atatu yari amaze ari kwivuza mahanga canke indwara yatumye aja kwivuza mahanga. Perezida Buhari yatangaje ko bibabaje kubona ko bimwe mu byatangajwe cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi igihe atari mu gihugu byarenze umurongo mu kwibaza nimba abanye Nigeria bakwiriye kuba igihugu kimwe. Hari rero imigwi itari mike irondera kwiyonkora ku gihugu, harimo abanyagihugu mu ntara ya Biafra iri mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu bayobowe na Namidi Kanu anebagura bikomeye cyane Perezida Buhari. Abanyagihugu muri iyo ntara bagizwe hanini nabo mu bwoko bw'aba Ibo. Abagabo 32 b'abanyetanzania bagirizwa kuba baraturiye abagore batanu babona babagiriza uburozi no gutanga ishano kuri no wa mbere niho barengutswa imbere y'ubutungane bw'ico gihugu nk'uko amakuru ava mu bajeje ubutungane babivuga. Abagabo barimo n'abajeje intwaro bagirizwa ko bishe abagore ku itariki ya 27 z'ukwezi kw'indwi mu gace kahitwa Ucama kari ku birometero 50 mu manuko bushira useruko bw'umusozi Kilimanjaro. Mu makuru itorokanirizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ryasohuye ryashoboye kuronka niko bivugwa muri Tanzania. Ubwicanyi nk'ubwo burakunda kuba aho abantu bicwa atacamira ari uko bagirijwe uburozi canke gutangisha. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika kuri no wa mbere yarashikirije ijambo abanyamerika avuga ahagaze kuri Afghanistan no mu karere ko mu manuko bwa Aziya. Trump asobanura ko bitoba vyiza Amerika ikwiye abasoda bayo muri Afghanistan kuko ngo yoba ihebeye ugo rubuga imigwi y'abagwanyi. Yavuze ko yuguruye umuryango w'uko ashobora kurungika abandi basirikare muri Afghanistan, ariko rero kandi ko ashobora kuganira na Pakistan hamwe n'abarwanyi b'abataliban yagiriza ubwicanyi no gukora iterabwoba. Yavuze igihe kanaka abasirikare ba Amerika bazomara muri Afghanistan nuko hadirabo agiye kongereza, ariko yavuze ko atamwimbu uhagije abariyo bariko barazana. Yongera avuga ko gukurayo abasirikare atanyishu vyozana ku mutekano muri ako karere atari ukubuntu ibintu vyoca biyangara kuruta. radiju ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 bashobora kandi kumva ibiganiro byacu muce ku ruga rwa internet yacu ari yo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara zimwe mu z'abarundi bifuza gutahuka mu kambi y'impunzi rinduta muri Tanzania zahawe kuno wa mbere ipapuro byo kuzuza kugira ngo bemeze ko bashaka gutahukana bashaka gutaha kandi ku bushake bwabo imiryango wa 108 ya mbere niyo yatangiye gusinya kuri izo ipapuro ACR ishami rya ONU gitaha impunzi rivuga ko ari intambwe ya nyuma ikizoca gukurikira nuko iyo miryango yandikishijwe izotahukana hakurikijwe intara bahunze bavamwe mu Burundi umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru Arusha yavuganye na bamwe muri izo mpunzi dukurikira inkuru yiwe
Amakuru ava mu kambi y'impunzi induta muri Tanzania avuga ko imiryango 108 ya mbere yatanguye kwiyandikisha ku rutonde rwa nyuma kugira ngo bataye mu gihugu c'amavukiro abari kuri urwo rutonde basabwa gusinya babanje kugisha inama umutima n'abagenzi kuko ari urutonde ntabanduka nk'uko ishyirahamwe ACR ryitaye impunzi ryabibasiguriye guhera mu mpera z'induheze bamaze gufata ingingo ya nyuma izo mpunzi zica zemeza n'umukono wazo maze zikandika ko arizo zavyisabiye kugushaka kwazo atagahato umwe mu batwara abandi mu mazone atandukanye ari muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta avuga ko kwa gusinya kwatanguye kuri uyu wa mbere kandi ko kuri ko kugenda neza
baramahitsa ngo ishaka kumaza n'umunani bariko bari uzuza amafomu bazo baragira batake kandi bari basanzwe bafite n'amafomu y'impunzi zose ya Afurika bati n'umunani cyo kwa mbere niho batangwa kuza gutora kuri ayo mafomu uko makazi yari yatugiye ati agiye kugerageza hamwe uko kwezi kohera ruko batanguye kubatahana bayizuriza ku bibazo bitwaye intambi kwa mukuru wa makazi niyo bazoguha kugira utahe kuko ijya kasa y'impunzi n'ijya fomu batanga utegeka kuzodusiga ku bibazo bitwaye intambi batazaguha iyo emisoro wavukije uruzi nka dekarasi iza papuro ka mbere babahaye biyandikije cyari yanditse kati ye naka ndemeye gutaha kuko ushaka kwibanza atagahaje kumvega ariko aruzuza amafomu n'abandi bariko bariyandikisha ku byinshi
gushika ubu nta munsi wo gutahukanwa uramenyekana icyo bikoze ishyirahamwe HCR yitaho impunzi yabwiye izo mpunzi ziriko ziratera umukono ku bipapuro bya nyuma ko gutahukanwa bizokogwa hisunzwe intara bahunze bavamo
wakani wazoekigira mu nama ingwara hasire yatubwiye yuko ukuntu bazotaha bobo bazoguharagira bazotahana ku ntara ku ntara ubutazizi batahana ikifunga urumva bakaza baravuga bati namba ari intara runaka ishyikiriwe namba ari makamba babanze batahana n'amashamba yiyandikishije baraheza babahishije bace batahana bace bavuga bati hashyikiriwe ntara uyizi babatahane bahishije bace bavuga hashyikiriwe ntara batahunze niko bazozaratahana nta kubatahana ikifunga intara bazozaratahana intara ku ntara bazimanika bahishije kuvuga ayo mafumu azoca bamanika intara zizotambura baragerewe cyane kuri radio wewe n'abandi nyine bakabiyandikisha ariko bashakira ikintu nayo ikadutaha icyo kiburo
urutonde rwa nyuma rw'abashaka gutahuka ruriko impunzi z'abarundi zirenga gato 15,000 mu gihe iyo kambi y'impunzi ya nduta irimo abarundi barenga 244 nawe biri uko hari n'abadakozwa ibyo gutahuka vuba
jewe ushaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ije rero ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bifuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari baruteza ayo mahera atasha ronka amadolari 60 hamwe n'ifungurwa za mezi 3 urumva cyavuga ati sikangende gutwara y'i Burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ukumbi mu rutangwe 2015 umubyeyi gutanka byumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi 2016 ubu hari kwarata abaje guhera mu kw'icumi 11 kuduga nta yundi abaje cyangwa nta n'umwe arataha
harareza amezi arenga 3 bamwe muri izo mpunzi batanguye kwisabira gutahuka atagahato kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zishaka gutaha nk'uko bamwe muri bo babivuga n'inzara kuko ibifungurwa byagabanijwe akatari gake byatumye mbere haba imigomoko akarenga 3 yo gusaba izo mfungurwa bamwe barakomereka abandi bitaba imana hari n'abavuga ko iyo nzara izo havituma n'abadashaka gutaha bahitamo guhungira mu bindi bihugu
icyo ntawo bigeha kuko urazi ingene haguma hagabanurwa ifungurwa uko ukwezi guheze cyangwa amezi abiri
nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baze kwiyandikisha bose bahunguke reka tugabanye ifungurwa mpaka bonyine biyomore nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo bave ngahe Tanzania
mugabo ku byo tubona ni uko bamwe tuzohava tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu cy'amavukiro nyine tugapfira iwacu abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo
mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi 2017 leta y'u Burundi yihaye ihangiro ku mwaka uhera imaze gutahukana abarenga 181 ivyo byashimangiwe n'urugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aherutse kugira mu gihugu cya Tanzania aho we na mugenzi we w'icyo gihugu Jean Pombo Magufuli bahamagara impunzi zose ziri muri Tanzania gutahuka perezida Nkurunziza yababwiye ko amahoro ari yose mu gihugu bahunze kongweze abandi barundi barenga 180 bari bahungutse bavuye mu gihugu cha Congo Pierre Clavini inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika murabimenyereye komisiyo yose nkano mango tubashikiriza ico abaserukira amadini atandukanye bagona ku bibazo bitandukanye dusanga hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye uno musi rero nkuko twabibemereye turabandanya n'igice cya nyuma ku bijanye n'itegeko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza aherutse kwibutsa ko abagabo bafise umugore arenga umwe babwirizwa guhitamwo umwe bubakana imbere y'amategeko mu kiganiro munyamakuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse yagiranye na Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'idini rya Islam mu Burundi hamwe n'uvugisha mu gitahineza y'abana Sojepaye David Ninganza ari kumwe n'umushingamateka Angela Chiza Sheikh Haruna Nkunduwiga yatanguye asaba amategeko n'ivyigwa bicukumbuye imbere yuko hagira ingingo yariyo yose ifatwa ngo nivyo vyofasha ni gihe umushinga mateka hamwe n'uvugira ishamwe ry'abana bo bahuriza kwinyanyurwa gitegeko rigenga ingo n'imiryango reka tubahe akanya dutangura twumviriza Sheikh Haruna Nkunduwiga
Nagira ndababwire hakenewe ivyigwa bikomeye kugira ngo bamenye ababyara gose nabo bari kubagabo canke hore n'ababyara batari kubagabo migabo nabo iteyeza kubafata byo bati bariko baronuka ku munyizure urugero ni hariho ibibazo mu bijanye no kwemera kwacu uko nabivuze bavuze ngo mu Burundi umukenyezi dufashe ibiharu bihari ngo afise abana 6 mingo niko abiharuwe mfate ko jewe nibarutse wewe nyakuba mushinga mateko ibarutse kuko Imana niyo iguha abahungu canke kagwa bakobice kakuvangira ikagwa abigeme 6 wayisabye kwigwa abana 5 kwa bigima 6 akarongogwa umwe abandi 5 bataronsa abagabo baba abandi mbega ko bafise uburenganzira ko no byita kugira ngo bashobore kwinezereza ku mubiri wabo bakakuza n'umwe wese abana 3 cyangwa 6 badafise se mbega umuti na ucubuwe kuko urumva twa dufata gusa abantu bubatse turiko turibagira bajya nabo baza kubyara batubatse atateko n'imari za kubafata kandi ari byo re mu gihe maze kumenya nuko aba bakenyeze uvuga ngo bavanye ku bagabo babo bazocubaza guca muri izo nzira barondera ingendo baza kubeshwa abajya abana bato batubafise kuko naho umugabo avuga ngo aramuha biza kumurera taraha mu bidakwiye turabite ko turi sizeho ico rikiza ingorane twa twadufise twa utore umuti ico rikiza nico byobashe byica kugira ngo ntibivutse gusanga byica ibintu byinshi gusinzira byo kiza turari wundi muti ushobora gufata ku ruhande
haruna mwe ndumva muvuga cyane kubana ariko mu idini ryanyu murongora abagore barenga umwe kuko leta iragomba kubanza gukemura ikibazo c'abagore barenga umwe hamwe ikibazo cabana naco ngira ngo ikazoshinga ico gitigiringira ngo munyuma n'ubwo itaragitomora neza kuri ico kibazo kijanye n'umugore arenga umwe mwebwe none ntimwiteguriye namwe kugira ishiramugire kuko mushinga amateka yavuze ati
aho nyone ucambaza nk'uyo mushinga amateka kuko bose nubwo baserukira leta mugabo mu mategeko batora birimo biga none leta y'u Burundi uyu munsi inyima y'imyaka amajana angahe Burundi buriho uyu munsi ihisemo ko yoza guhonyanga imategeko y'ukwemera kwacu naho nyene aho nshaka indabazi kuko nimba iyo tegeko rihari umunsi bagasanga atari ico kibazo dufise mu Burundi yo civuga ngo rikatubabuze kuko hariho byinshi
basigaza akajyango rero ku bujyanye n'amadini
na cyane cyane bahanze aho ibyo byigwa byerekana izo ngorane ziri mu gihugu ico zivako ntidufata itegeko gusa kuko bari umuntu umugwi w'abantu urisabye ngo cye turishyira mu ngiro tutabanje kuraho kandi ntitura gusa abari kwavuga ngo bakinyiza
ariko nabana
nabo nyine ntituzobarabe ejo tubarabe uyu munsi abana twe turashya mu ibarabara bagiye kurirwa na nyina gusa cyangwa bagiye kurirwa na se gusa
urakoze n'ukuri niko ndumva ko muri ko muravuga inshoze son conseil muvuga teka tukingire abantu kandi mugacamo muvuga ati muratoya abagore beje bikunda none niyo bishitse urambabara niyo bishitse nk'umugore umwe akitaba imana none abandi baregwa nandi baregwa na mukase
iyo ngingo y'imana
oya siba nico mugabo je ico
nshimikiye mugabo baregwa neza naho nyine
je wico nshimikiye ko nokuri tuvuga nokuri ngaha iri tegeko ndasubiramwo yaje gushiramwo
urutonde
byaje gushiramo kubibutsa ariko se reka ndayivuga mu gifaransa nke ariho muca munsi gure le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires de sensibilisation pour modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des pratiques coutumières ou de tout autre type qui sont fondées sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité, de l'un ou de l'autre sexe, ou d'un rôle stéréotypé de l'homme ou de la femme. Birumvikana n'ukuri.
Yego.
Kwafashije abatari ko batahura ico gifaransa
cyo
kuvuga. Birumvikana, birumvikana n'ukuri.
Ego, ego, neza neza cyane. Je itegeko ndaryumva itegeko ndarishyigikiye. Urumva leta yaragombye gukuraho akajagari kinjira mu ngo bamwe bafatiye ku mico abandi bafatiye ku migenzo abandi bagafatira kwifata nabi ibyo butandukanye ugatusanga na kajagari kinjiye muri societe neza cyane by'ukuri nka jewe ko mose kumbaza nababwiye ko atacu ndiko ndaroprosha kwitegeko mugabo icyo ndiko ndaroprosha ko niki ni ingenere riko riraja mu ngiro kuko hari akantu gatoyi kadakingiye urabona abantu bafite imitima myinshi ibi bintu kugira bibe mwavuze kandi muri iyo teka araho bitavuga kugira ngo habe poligami nuko habaho umugore abikoze nuko habaho umugabo abikoze kandi nuko habaho abajejwe intwaro administration ya la base babigizemo uruhara kuko nta muntu aza kukwaka indaro atabanje kujana na karangamuntu kwa nyumba kumi hanyuma ukavuga n'imyisa zohamara ingene ingana igihe bagaza isha iryo tegeko niko byari none umuntu yozana umukobwa akahamara ukwezi umwaka akabyara abajeje intwaro babona hanyuma abana bagaca baja kwishura amakosa yakozwe na se amakosa yakozwe na nyina yagiye ku mugabo avuze uyundi mugabo tukibagira ko intwaro zibise mu ruhara ama republika uko yagiye aratandukana afise mu ruhara indira ndakubwire iyo urugo rumaze imyaka 30 ruba legal ruba illegal hariho ibintu byinshi byabinyegejwe birashobora gutera induru mu muryango ndagwa karorero ni bubanza igihanga aho umugabo yavuze ati bon ubu rero jaye ndahisemwo umugore umwe umwe arasobana munani ubundi 9 hari mugabo hari imbere washaka ukiritego rizaho wewe yarafashwe n'ukwemera avuga ati je ugusumuzi nagijijwe acafata wa mugore mukuru yaravyubahirije abari wagirante agumya wa mugore mutoyi ati wewe sisubire kukubona tugenda aca kumbwira ati
nababana be
nababana ati abana ndabarera acaza gutora babana 9 hewe muri abo harimo abasirikare abofisiye Jimbo na rero umugado wa wana waje kunyitura none mwibwe nibiki urumva rero azanye induru mu muryango abana biwe bagwana ku munsi agira rero abana 16 uwo mugore wiwe agaca avuga ati nyabuna aranyaze turese ibyo twaronderanye hari ibyo viza bisigwa n'umwana wanje urabyumva aho bigaruka ni vya kera kandi hari ibyo natoranye kwa basaza banje urumva ayo no matati rero iteko ricariza no kugirana bamusanye bafite akazi keshi nyenda kubwire wiri iteko rije mu ngiro wumvise abantu ibihumbi nkivyo bategerezwa guca berekana n'intumbero abazobishyira mu ngiro abaribo ivyo navyo nibiza muri litegeko biza muri ama texte d'accompagnement na kubariye erege yatevye muri uwo mwanya atevye ibipfa ni byinshi abanyagwa ni benshi harabana batazoja ku ishuri mu gwijenda kwera ama texte atarahaje atarereka obligation abo bagabo bafise
nivyo David nivyo uri kuravuga nivyo amategeko turahuje kazima mwese munyemereye kwiri tegeko ariryo ari kugira ngo riza n'umurongo tomoye mu barundi sivyo none ubu rero kuvyabana ayo ma texte reka twese tuyasabe ajeho kujya tunganyiza abo bana kuko abana ntibategeza kurengana abana sibo hanyuma batorane babahe ibyo bintu kugira ngo abana bagume baregwa neza abo bana bagira babiga amashure byose bitungana
biciye kuri nyina wabo
abana ntibateguca kuri nyina ntibiteza guca kuri nyina wabo
abana batazo basangiye ciwe
kuri dusavye umwana dusavye yuko abana batunganizwa neza ntihagire ikintu cyononekara kuri bo
kandi umwezi nawe
umukenyezi
no mbega umukenyezi
je banashaka
araka ahantu bafataniye n'umwana
ego umukenyezi agomari none ndasinyira uwo mwana none ninda mu mwana ninda vuze ngo ntazosubira kuvugisha mama wiwe cyangwa mama wiwe ni yabashobye gukushora ibintu ashore kuma nakimwe
ni kwa honorable nago badamusabe ndamubaze ikibazo kimwe cacishura umupfasoni umukobwa yasavye location vente mugabo ari muri uwo mugwi wabo urumva location vente yarayisavye ubu yarahejeje kuri wa kandi iheje kuri wa umugabo nawe yaragiye kuyipoteka mu ibanki urabyumva kugira abanze kuyipoteka abanze kuyandikwa ko uwo rero aratawe mbega none ngire ndakobatse uvuze uti mbega abantu bazokirwa biceye kwase urumva ntacitiriwe ivyo kubera iki ntakiri umugore wiwe none uva abo bana bazora baje kubinotorerwa ko namukase kandi ari byarondewe na nyina urumva rero ryateko ndakubwira text d'application bategereza kwerekana ivyo umugore yarondereye muri ugo rugo nta byakwa n'ivyo
sinshobora David ivyo muri ko muravuga nico gitumira itegeko ridatanguye none rizotangura rya ridatanguye ubu hazoza nibindi byinshi ubu rero ayo maka uri kuravuga sesondeka izo irimwe ningahe ningaha la administration locale izo yitreta neza cyane none iyo nzu niyo bari uwo mufaso no yayironse arika kuba ariyewe gute ko batigeze bandikiranira ngo bagire regime ya communauté de bien wewe uvuga gute kuri kumugabo nta hamwe niyo nzu niyiwe kuko nibigeze bandikiranira nta mategeko kuko amategeko ari clair yugiye gushyira muri
muri
gatonya mumbabarire kuko mwanye muragira amajambo menshi sindashobora kuyexprima nta na hamwe iyo nzu yoshobora kuba nkiyo kaweje kuvuga yoshobora kuba y'umugabo kuko nta na hamwe bandikiraniye nta na hamwe basinyiraniye yuko ari communauté de bien yuko basangiye ibintu nta na hamwe David
wanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
bavuze kubijanye umwana yuko hari anategerezwa gukingirwa agakingirwa ariko biciye mu mukenyezi mbwa umukenyezi nawe akabataho ariko arakingirwa cyane ariko amategeka akabakingira umwana cyane uwo mukenyezi mwebwe muvuga kwiki
nkuko natangwe ndabivuga yuko ibwirizwa shingiro mu bisanzwe riduha ubungane bw'abakenyezi n'umugabo cyane bw'abakobwa n'abahungu ariko dusanga mu mategeko yanda zarakurikira adakingira umukenyezi bikwiye mpereye cyane cyane ku itegeko rigenga ingo n'imiryango code personne de la famille iryo tegeko rero kubwanje rirakwiye gusubirwamo nashaka no kubibutsa imbere nibaza ko byahindutse nihenze neza itegeko dufise ubu n'iryo mengo mu kwa gatanu 1993 nihenze imbere yaho mwari muzi yuko umukenyezi yubatse imbere y'amategeko yuko yari mu rugero y'abantu bataciye ubwenge yari dana categorie des imbéciles des mineurs
geze nkapable imbere y'igihumbi kimwe n'amajana 993 niko abakenyezi bubatse bafatwa mu gihugu cy'u Burundi. Ubu twaragize akarusho naho byahindutse hari kandi kagahaze umukenyezi ubu mu rugo rwiwe ntafise le meme droit nk'umugabo wiwe. Nukuvuga twegwe twitwa ico bayita izifuike nukuvuga ibyo dutunze ibyo turi mu ngaho nibyo dukoresha gusa nta na kimwe dufite dutegekako. Ivyo rero nivyo turimo nimba nabandi ma association menshi y'abakenyezi twibaza yuko bizote babikumva kugira ngo iryo tegeko rihinduke mu rugo umugore n'umugabo bangane. Nubu ufise ubahungu n'abakobwa ukaba utagize testama hakazogira nk'abahungu bihinduka bashiki babo kuvyo bavyeyi babasigiye
igihe usize utaraze
barinda kugenda muri tribunale kugira ngo babarengano aho naho muri tribunale yaramaze kurongorwa naho bamuha ico bitanga igiseke. Urumva ko ivyo bintu ayo mategeko agihari adakingiye umukenyezi. Twifuza rero ko mu minsi iza iryo tegeko riranga ingo n'imiryango yohinduka rigaha gaciro abakenyezi bakangana n'abashinganaye babo bubakanye. Mugabo leta y'igihugu cy'u Burundi yifuza yuko abarundi societe y'u Burundi hajamwo umurongo utomoye neza akabamwo ordre. Yavuze aruna ati mbega nk'uwabavyaye hanze hoho kuri bitegeko justema ubu o nta mugabo n'umwe arekuriye kujya kuvyara aca afungwa gahanwa birimo biranditswe neza cyane. Biranditswe nibyo nyina ku kajagari twashatse kugira ngo kavemwo umugabo yarashura no kuba afise umugore umwe mugogo gasaga bya abana benshi hanze birabujijwe nkuko gucikiza umuntu uze yakavuga ati ndigiriye ubuhoho ngaha hariho kera baha bafata ngo umuhungu bafata aha n'umukobwa umukobwa yigembuye nawe nyene arafatwa.
Ego
ubu rero nashaka yuko pour conclure nuko societe y'u Burundi hajamwo ordre hakavamwo akajagari amakenga ya Davide yo kubana bizotorerwa solution. Umwana w'ubuntu nta numwe ashobora gusibisa consequences z'abavyeyi biwe kirazira ayo makayandi bazuza bayatreta separema. Ikindi akamu nashaka gutera abigeme jewe nashaka kubatera akamu mwabigeme mwe mwabafasoni mwe mumenye yuko imbere y'amategeko murangana n'abagabo banyu murangana n'abahungu basaza banyu naho ibyo gutoranwa bitaraza bizote babije mu ngiro. Ariko jewe nicyo nama ndiko ndavuga urasanga nabigeme mu ishuri muri segonde ugasanga nibo bambere bage nabashika muri nivyo suka cyo bagiye kubera iki kubera la societe. David muvuga yuko muserukira abana ndabasabye icyo kintu
ndabivuga niko bibiri
abikora se ndabivuga mugishimikire ko uko muserukira abana ntimurabe ntuzenye mushimikire ko dufata ubigeme b'abarundi kazi ko babona bafise meme valeur nk'abasaza babo bashura kubaho bagashaka kubandanya bagende ntihagira abantu babwira ngo nka bimwe byakira ngo diplome n'umugabo ngo wahejeje ya mbere ngo diplome n'umugabo oya urabaho we wa mukobwa we ngaha ugakora igihugu cawe ugakora ahantu hose ukerekana icumaze mwishigikire kuko agaciro muragafite kanini cyane imana yabahaye.
Ego mushinya mateka onjeje cyiza ngira ngo akamukanye barakumvise kandi ndumva mwese muharanira inyungu zimwe mwavuze ko leta ari kugira ishireho urutonde kandi yaba David yaba Haruna mu idini rya baravuga ati natwe ibyo dukora tubikora mu rutonde rero mu kutera turangiza ikiganiro ugo rutonde duzoshigwaho gute hari abavuga ati amahari amategeko adaherekeza neza adatomora neza aba namwe ego Haruna
je nashaka muntu nge mvuga nyaruka yego bahabye bavuga byinshi niba ariko baravuga bati kugwanya kajagari mu ngo niba arabe rero ako kajagari mbega gategwa niki kibazo ariko bavuga cyane kategwa n'ibindi bibazo tutereko turavuga uyu munsi ikigira gatatu niyo karavuga bati yubakane n'umuntu umwe imbere y'amategeko naho mu nyuma cyaho heza kavuga ngo nabazoba bavyaye inyuma ngo bazofatwa yega bajya bavyara inyuma ntibababona yega ntibaje ahantu kumugaragara barabundabunda nabo bagomba kubundabunda none uhagaze mbega ni babandanya bundabunda ibi ni byamera mu nuko ntibizotuma abantu baza kubundabunda baza kuba benshi nimba uyu mugabo yanditswe n'umugore umwe yarafise babiri batatu abandi ukamukurako akaguma bundabunda yigira kuri abo bantu akababyarira mbega nk'umuzo mufata nk'iyo ko atamuntu azo yamukurikiranye ko twavuze tuti intwaro zabaye abantu bubaka izo ngo zibiri zitatu zine babibona ntacu bayivuze dufata umuti ahubwo uyu munsi tubwe tuti turicaranye ibibazo dufise nibi mbega hamwe twese twobitura umuti gute urama kidufate ngo jeyo nirabe mukiyo ubundi namwibagire kuko ni narawurenganze bwanje nkabigira uburenganzira bwa mugenzi wanje nta mahoro nza kumuronkana mu gihe jewe ndaye ndi yunda karara ubusa arada kumenera ko sisinzira.
nuko rero ncuti bakunzi hakaba ari nonga haduce dusozera kino kiganiro cari kiremeshejwe na mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura yakoze cyo kimwe n'abatumire biwe mwakoze mwe mwatwumvirije yakoze ingenieur bari kumwe na Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma Diane nahazwe tuzosubire ejo nkaho twatanguriye ndabifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugire umunsi mwiza ijwi rya Amerika ibiganiro vyacu birabandanya ariko nka rimwe tubatumiriyemwo ni kiganiro muri sanga mukurikira kuva igihe c'isaha 10 igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa cane cane mu Burundi isaha imwe n'iminota 30 naho aza kwara makuru yibanze kuri Afrika mugire umunsi mwiza mu banyu mu byanyu.